abana biga ngaha yari witwa Ingabire Donsham na Irakoze Richard yari muri premier informatique de telecommunication bose niyo bari muri sector ya informatique telecommunication bose no vuga ngo ntiduhombye ariko kandi turahombye ko abana babiri bavuye ngaha harimo abana b'incabwenge cyane twifuza ko babandanya bakigishure bagaheza mugabo ko niba bacaguye kuguma hiyo nabo barafite imvo zabibatumye twebwe byose n'amahoro kuri twebwe ishure ryarungitse abana mugabo bene projet badusabye ko twabaha abakandida tubaha abakandida babiri turavye ubushobozi bafise ni kuvuga ko abanyeshuri ntibaseruka ishure bagiye nk'abakandida biba
aba bana bari mu bandi baraganira mwebwe hakanyangende mwa mwarumvise nk'abagenzi babo bashaka kubabwira bati baratubwiye ko barafite umugambi wo kuzuha bagumayo
ya nta bandi babitubariye mu kuvuganya n'abavyeyi baratubarira ko bamaze gushikayo hari ababariye ko bashobora kutagaruka
mugabo ntibigeze bacira amate bakiraha ngo babwire n'abagenzi babo
oya ntabyo bavuze
hanyuma abana mwebwe bamaze kugenda n'imbere ko bagenda mwaravuganye ibijyanye n'urugendo rwabo
twaravuganye twavuganye ko bagiye muri competition turabaha impanuro ko bakwitwara neza ko bagiye mu ihiganwa bagaserukira igihugu bagatera iteka igihugu nibyo twavuganye gusa nta bindi birenze ibyo
amakuru y'uko abana batabonetse mwarayamenye namwe nk'abandi cyane
yego twarayamenye
mwayamenye ryari
mu ijoro baheza competition hari tariki 18 z'ukwindwi uwabatwaye userukira umugwi yaradutelefoni yatubarira ko abana yababuze bagiye bahejeje gukina tasubiye kubabona
hanyuma
nyine nta kindi twari gukora twarindiriye hari mu ijoro twarindiriye buracya hanyuma twabonanye n'ababyeyi turababaza batubwira ko nabo nyine babyumvise
mbega ababyeyi mwabonye bafite impungenge
uraba ntazo bafise nta mpungenge bari bafise
namwe nk'abarezi mwagize impungenge kumva abana batako aho bari bari ikibanza batakibonetsemo
impungenge ntawe reka kuzigira mugabo umaze kuvugana n'ababyeyi kumva ko nta mpungenge bafise nawe ucurema
muri make mwebwe nta mutima uhagaze mufise kugera uyu munsi
none ababyeyi bakubwiye ko nta mutima uhagaze bafise ko wewe umutima uhagarara gute
nk'abarezi mwakwifuje ko ubumenyi babugarukana mu Burundi
yego twobyifuza ko babugarukana kuko urabona ni ibintu bibaye ubwa mbere mu gihugu byari kuba byiza bafashije abandi bana bakabigisha mugana aho bacaguye kuguma yo barafite imvo zabibatumye ibyo ntaho bivuga cyane
nkamwebwe nk'abarezi nk'abana bagiye kwiga ubumenyi ndetse s'abana gusa n'abandi bantu bakuze bagiye kwiga ubumenyi hari kimwe bita fute de cerveau mu gifaransa tubonye abarundi bakunda kugumaniza ubumenyi bize bakaca baguma mu bihugu byo hanze mubona ikintu kidatuma hari ibintu bidindira mu by'iterambere ry'igihugu
aba bana mvuze kubyerekeye abana baracyari bato byo nibaza ko bashobora kubandanya babyiga abo byiga kuko aho bagiye ni ku isoko ryabyo numva atantambamiyo haba ahubwo byari bikwiye ko babarondera amashuri meza bakabibandanya hama akazogaruka bafite ubumenyi bukwiye bwo gufasha abandi
aba bana hari umuntu agira ati uwo yari yatanguje umugambi ashobora kugira ishavu agahagarika umugambi wo kubandanya ibi byo kugerageza ibijyanye na robotiki mwumva kubera aba bana bashye bazimira mwumva iyo bafite ukuri
biragoye kuvuga ko bafite ukuri vana nawe nyene icyo yiyumvira mugabo nibaza ko umugambi tuhagara kubera abana basigaye hariya kubera hariho n'abandi basigaye ngaha bari babyigiye hamwe bashobora gufasha abandi kandi nabajya bagiye harya bobaha uburyo bwo kwiga bakabibandanya hariya nyene ibyo bagira akamaro gusumba ubu bakazogaruka babimenyere neza ku byo bashobora kwigisha abandi nibyo babibereye guhagarika umugambi kuko bwari ubwa mbere bubaye mu Burundi kandi abana barabyifashemo neza bisigura ngo naho bobandanya tworonka n'abandi bubona n'abandi babana bashobora kuvyiga kandi bakabishobora guhagarika umugambi rero nibaza ko atereho umuti twobandanya bakarondera abandi bana gutyo umugambi ukabandanya
hanyuma twumvise ko babiri muri bo baba barajya buta umupaka wa Canada kandi bavuga ko bagiye batinya kubw'imbo z'umutekano bakamutekano wabo hano udakwiye mwebwe hari icyo babari bamaze kubibabwira ko ijyanye n'umutekano wabo batinya
ibyo ntabyo bambariye mbwa kandi sinokwemeza ko bavuze ko batinya kubera umutekano wabo nta cyemezo ndabifitiye narumvise ko bagiye mbwa ibyo bavuze ntabyo nubanzi sinobyemeza kandi nta n'umutekano bavuga ngo ntukwiriye kumbe baba bafite izindi mbo zo kurondera ubuzima urabona umuntu wese arondera ibyiza kandi abarundi bari hanze siyo bonyine n'abandi baragenda n'abakozi ba leta baragenda umuntu wese arondera ahantu hoba hari akarusho sinibaza ko rero bavuze ko ari imbo z'umutekano ko nta mutekano wabo wahungabanye ngira bashatse aho hari akarusho gusumba mu Burundi
murakoze
nakoze nawe.